wanaranya kumviza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave mu metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose bari muri Uganda mu karere ka Kisoro. Namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora. Mwiriwe neza nshuti zacu. Kaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mutumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi sentare ntayinyuzwa yasomeye urubanza abantu 19 bagirizwa igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'1993.
Tunavuga ko ari ubutungane n'ubwita intwaro kuko ubutungane uko bumeze urwo rubanza rwonyine hariho n'izindi manza nibaza ko n'ubuhoma bukuru bugakwira hose.
Uwo ni Charles Mukasi yahoze ayoboye umugambi wa IPRONA ari mu bakiriwe gufunga ubuzima bw'iyo bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye. Rwanda kuri wa kabiri yashyikirije intango ya Kishiro amasaha ko ari iminsi 30 yahawe cyo gufungwa by'agateganyo congerwa ko iyindi minsi 30 mu gihe itohoza ribandanye. Abantu bafise ingoro bateye ibohero ikuru ryo mu gisagara cya Beni uyu munsi mu gitondo cya kare batorokesheje abanyororo barenga 1,300. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ingingo yo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifashe iterabwoba. Umugambi utavuga rumwe na leta muri Guinea utangaza ko abantu batatu bishwe. Inyuma yaho Seru Dalein Diallo atangaje ko ari we yasinze amatora. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Seru Dalein Diallo yitoje ku giti cy'umugambi utavuga rumwe na leta yatangaje ko ari we yatsinze amatora imbere yuko ibyavuye mu matora bishyirwa habona n'ibiro by'igihugu bijejwe amatora. Ibyo yashikirije byatumye haduka icyuka kibi mu gihugu. Yahiganywe na Perezida Alpha Conde yaramaze imyaka 10 ku butegetsi. Abatavuga rumwe na leta ya Conde ntibashimishijwe n'inyifato yiwe yo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro mu ntango z'uyu mwaka kugira abashe kongera kwitoza. Imbere y'uko amatora aba, abajejwe guhagarira amatora muri Guinea bari baragabishije ku kutumvikana mu bivuye mu matora bishobora kwadukamwo ubwicanyi bushingiye ku moko. Kuri uno munsi wa kabiri umugambwe l'Union de la Force Démocratique muri Guinea watangaje ko abantu batatu bafise imyaka 13, 14 na 18 bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abasirikare bariko baromora abariko barigina ibyo bise intsinzi y'umugambwe wabo. Abarongoye umugambwe wa Perezida Conde bo bariyamiriza ibyatangajwe na Seru Dalein Diallo bavuga ko bifite ingaruka mbi kandi ko bishobora kubangamira.
Bakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Major Pierre Buyoya yayoboye u Burundi inshuro zibiri. Inkuru y'uru rubanza tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikane ari Nairobi muri Kenya.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwe aza ku isonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze abategetsi mu nzego zo hejuru nka Liber Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka EFSA. Imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanye ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari ciganjemwo abatutsi. Sentare ntayinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nabo nyene kubicegera ca mbere ko umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Nduwayo ca mbere yari yafashwe mu gitabo cy'abantu bwa gufunga ubutegetsi. Ariko meza bigirimana yemeza ko bakoze ibyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu yicwa ryandadaye bategerezwa guhanwa
ico bikoze turazi yuko mekero ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko aboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo ahubwo ni kintu kiza cyane nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa bibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 Eloge Wikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Desire Hatungimana yavuganye na Charles Mukasi ari mu bakiriwe gufunga ubuzima bwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye
siho nari ndaho babishikiriza mugabo nabibonye aho byanditse mugabo urubanza nyine siho nabo bari ku butegetsi ariko icyo navuga cyane cyane de urumva nibyo ntabyo ndi kukurumva abarushinze abaruciwe ingene baburanye byo siho ndi sindi ibyo bafise mugabo nibaza ko ejo mu madisikuru cyangwa mu madisikuru azovugwa nibaza yuko bazobishyira imbere ibyo byo nibaza yuko batoreka kubikoresha birasanzwe mugabiyo ni politiki politisiyeni ndabivuze mu gifaransa sinibaza yuko hari icyo bifasha cyangwa byungura ubutungane nta n'icyo byungura Uburundi kuko nta kintu mbona gikomeye kirimwo uko ndabibona twese twashaje nibaza ko ata bintu byo guhiganwa bari baci sinzi nk'abo bandi mugabo nta bintu bya hasi bya politiki mugabo uko umuntu yaba aragira politiki kuraba ibintu uko biri kubivuga kubitigurira abandi kugira ngo ibyo kumbura abakiri bato ntibazogwe mu mutego w'ibyo twabonye cyane tutashoboye kurangura neza nibaza kwibuka kaca bizotuza na gitondo sinavuga ko ari ubutungane nubyita intwaro kuko ubutungane uko bumeze ubwo rubanza rwonyine hariho n'izindi manza ubutungane bukora burya nibyo bavuga ati umwera ugira ukuri ugashika ugakwira ahandi hose nibaza ko n'ubuhoma bugira ukuri bugakwira hose nibaza yuko iyi ntwaro ari mbi ubutungane ntawo busaba kuba bwiza bapfa kuvuga ngo ubutungane uburinde pandangwa ntibuhangamye nibyo uko byanditse cyangwa uko abantu babyifuza kuba ari uko ariko uzi urabe neza kenshi uko ubutungane si mu Burundi gusa mbere urabona n'aha muri za Etats-Unis bariko bagwanira muri za Cour Supreme bapfa ngo bariko bashyiraho umuntu ngo yegereye umugambwe w'aba Republika n'ibi ubutungane burya dupfa kubivuga turabyizera turabwemera turifuza ko abo bayende panga mugabo murakoreshwa mu Burundi rero gusumba handi naho.
Charles Mukasi muri mubaciriwe gufungwa ubuzima bwanyu bwose mwamugiye kuzunguruza urubanza.
Ngomzunguruza kuba nta nubwo nari nashinze nta nubwo nari nisabye barabibandanye ko babiteguye n'ukuri ibyo bintu njyewe nibaza ko singingo mu by'ukuri njyewe mbuza iyo nda canke niringiye cyane nkurikirana bimeze uko biri byanditse uko biri nyine ntabwo naburanye sinaburanye kandi nibaza yuko nabo nyine mu bayishinze barabikumbure kuba ibyo bintu ntari muri kimbwamo bakeneye kubikoresha barabikoresha ibyo bari basanzwe babikoresha imigenderanire dufitaniye n'intwaro ya fembe ntizoshinduka.
Turagushimiye Desire Hatungimana. Mu Rwanda kuri wa kabiri Paul Rusesabagina akurikiranwa ibyaha biri mu iby'ubugome yashikanywe imbere ya sentare y'intango ku Kicukiro kinzamanza asaba ko ikiringo cy'iminsi 30 yahawe cyo gupfungwa by'agateganyo congerwa ko iyindi minsi 30 mu gitoza ribandanye. Abunganira Rusesabagina bo batangaje ko iminsi umushikirizamanza yahawe iguko itoza ihagije basaba ko uwo bunganira yohita arekugwa. Ibindi kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwa indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza, Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe. Yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko, avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi. Yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga. Ati kuva icyo gihe nahise mbipfubye umuryango w'abibumbye. Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe, pasiporo yanjye ni iyihe? Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwana Rusesabagina nabo yahise akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri, kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba. Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo. Urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina ko izasubira ikindi gihe. Dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN, mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi 30 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 30 irangira, ahita asaba ko urukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twa twabonaga byuzuye ku buryo twa twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirizwa. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko yuko mbere yuko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 33 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iminsi 33 ntabwo ubundi prolongation yemera. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikenewe kugira ngo prolongation ibe yakozwe. Kuko kuba iperereza wenda haba hari ikirikorwamo cyangwa se igikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa, ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesa abageni igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 33 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 icyo gihe ngo iminsi 33 ntiyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko y'agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinja byaha iteganya ko iyi minsi 33 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 33 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesa abagena n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko uzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 saa 9 z'igicamunsi. Muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesa abagena ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesa abagina akurikiranywe ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turamushimye Asunta. Tukire mu Rwanda, igipolisi gisaba ababa mu gihugu kuba maso kugira babashe guhangana n'abatekamitwe barondera kubarira utwabo. Mu gihe imaze iminsi itaye mu mvuto abantu bane bikekwa ko bakora impusha zo gutwara Rusesa baniha mu buryo butemewe n'amategeko mbere no gukora impapuro z'inzira zitemewe. I Kigali inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Abagire Ubusa.
Ndamuhamagara nti ku marembo y'inyuma hehe ngo weho ngo nturaze ibindi bicye nkubwiye ngo uvuge gusa ngo anyura ku marembo y'inyuma.
Umwe mu beretswe itangazamakuru bakekwaho ibikorwa by'ubutekamutwe bagamije kuryo twa rubanda arasobanura uko babigenzaga. Uyu mudamu n'abandi bagabo batatu bagenzwe polisi y'u Rwanda bakurikiranyeho ibikorwa byo gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga mu buryo butemewe n'amategeko no gukora impapuro mpimbano z'inzira. Ariko by'umwihariko uyu mudamu wanaregwa ko ngo yiyitiriraga ko ari umupolisi ku ipeti rya CIP Chief Inspector of Police mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda hari naryo ritanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Mu ijwi ry'uje Ikiniga na Marira ibisobanuro yahaye itangazamakuru arindishijwe imbunda n'abapolisi, uyu mudamu yavuze ko ibyo kwiyitirira urwego rwa polisi yari yarabisabwe na mugenzi we bari kumwe muri kasho ya polisi. Akavuga ko we yakoreshwaga mu kumuhamagara nk'umupolisi nawe akita batanga amabwiriza nk'umupolisi w'abagari mu biro.
Ubwo mu minota nka 20 ngiye kumva numva arahamagaye ngo mwiri wa fande yego ngo wa muntu ngo gahunda yayirangije noneho ndangije ndavuga ngo munyere ku marembo y'inyuma naho byarangiriye ajize nk'iminota 10 anyohereza 10,000 nyuma naramuhamagaye akajya nyihore
kugera kuri we abantu atandukanye kuvuga ubwo kubera ushaka kumenya ibyo bwari ashaka kuvuga ko bakwiye kugirira amakenga haba batekaho imitwe bashaka kubarya utwabo byaba na ngombwa ngo bakiyambaza polisi y'u Rwanda aho ngo bazisange bahanwe kimwe.
Erega amakuru tuba twarabonye ari uko batubwira bati nyamuneka hari abapolisi baciye ibintu barimo kugurisha perimi. Urumva ni ugusiga ibara polisi y'u Rwanda, ni ugusiga ibara abapolisi, ntabwo ari byo. Numva rero ko ari ikintu gikomeye cyane, ariko n'abaturage bari kubujije. Nta kuntu wajya akavuga gushakayo perime uzi uko perime zitangwa, umuntu akubeshya. Birumvikana rero niba bamusaba 300,000, 200,000 numva amafaranga bamaze kurya abaturage, ariko noneho ibyo ntibihagije gusa kubagira amafaranga. Iyo perime ntakizamumarira kandi nabo tuzabashaka bahanwe nkuko bafite bakoresheje izo nyandiko mpimbano ko ntago zemewe.
Aba bantu bane bafatiwe mu mujyi wa Kigali bo biyemerera ko batangiye gucura impushya zo gutwara ibinyabiziga igihe u Rwanda rwari rutangiye korosha amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19, ariko polisi y'u Rwanda yo ivuga ko birirwaga bazenguruka hirya no hino mu gihugu bashaka bo batekaho imitwe ngo babashakire impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Bigaragara yuko hari umuntu umwe wiyemeza ati ngiye gukora, ntabwo avuga yuko bafite ibiro hirya no hino mu gihugu, ya ntabwo byashoboka, ariko ariyemeza kafata ingendo muri Kigali ubu akamwita umunyamujyi akabazi ko asobanukiwe, ndetse akita umupolisi akavuga ko akora n'abapolisi bakabyemera. Uko uvuze gukora n'abapolisi mu mujyi wa Kigali kubyemeza abandi bantu bari mu turere hirya no hino byo birakorohera cyane. Byumvikane rero yuko agatsiko nk'akiyo tukaguyeho n'undi wari wese wari ufitenye isano nako byanze bikunze barafatwa.
Mu bihe bitandukanye hakunze kugaragara abafatirwa mu bikorwa by'uburiganya bishingiye ku mpushya zo gutwara ibinyabiziga, kuko hari n'abapolisi bagiye babifatirwamo bakanabihanirwa. Kimwe mu bituma ibikorwa bidacika, hari abavuga ko ari amafaranga baca mu nzira z'ibusamo uramushya, hari abavuga ko uruhushya rumwe rwo gutwara ibinyabiziga rwaba rugurishwa amafaranga 300,000, ariko polisi y'u Rwanda igakomeza kugira inama ababikora kubihagarika ikibutsa ko ntawe izajenjekera. Yadutangarije ko nyuma yo guta muri yombi abakekwaho gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse n'impapuro z'inzira haza gukurikiraho guhiga bukware, aba barazihawe bazikoresha mu buryo butemewe n'amategeko nabo bakazabihanirwa igihe abaregwa bahamwa n'ibyaha bakurikiranyweho by'uburiganya bagamije kuryutwara rubanda, gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kwiyitirira urwego rwa polisi. Bashobora guhanishwa kuva ku myaka iri hagati y'itanu n'irindwi y'igifungo n'ihazabu iri hagati ya miliyoni eshanu na miliyoni zirindwi z'amafaranga. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wafashije iyindi sura kugaburiza bigo bibiri.
Mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyine ata wundi arimwo, Wiklo mu Gifaransa, umushikiraje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro, yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda. Ministre Vincent Biruta nawe ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi. Ibiri muri izo nyandiko bishyizwe ahabona byagizwe ibanga. Umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze. Biruta yemeye gutaba mu mirenge akavuga ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi. Kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka, u Burundi n'u Rwanda birabana y'ingwe. U Burundi bwagiriza u Rwanda guha indaro abahatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2015, u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu. Abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri iyo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegemvya mu bihugu vyose. Hari abandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika risaba kubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 kane, rimwe, icenda, icenda, gatatu, rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Hanyo turangirije makuru n'ibiganiro twacyo bafitiye muri aka kanya dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'izuma na Fatuari Naskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Uwabihagaye ni Tenezi kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio.